radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ritamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kuri uno munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe ni umunsi tuganira ku buzima, amagara, ibikorwa n'iterambere by'umukenyezi n'umwigeme. Nyuma y'imyaka ine amahiganwa y'abigeme baba Miss Burundi yarahagaze uyu mwaka wa 2021 nk'uko bitangazwa ishyirahamwe SS Enterprise rigiye kunagura ayo mahiganwa bifashijwe kandi bifashwe mu mugongo n'ibisata bitandukanye bya Leta y'u Burundi. Ivyo bikaba byashikirijwe ku munsi wa kabiri w'indwi iheze itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2021. Ni mu gihe habaye urubanza canke ico twokwita inama yo gushikiriza icese abazotunganya ayo mahiganwa. Itangazo ryashikirijwe n'umutambukanyi mukuru w'igihugu cy'u Burundi umufasoni Angeline Ndayishimiye, akaba ashigikiye kandi azofata mu mugongo iki gikorwa. Reka tubashikirize bimwe mu byashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye mu kumenyekanisha iyigurwa icese cy'ibikorwa bya Miss Burundi w'uyu mwaka wa 2021.
N'akanyamuneza nkangere kuba kumwe namwe kuno munsi uri hejuru udasanzwe kugira ngo dutanguze icese ihiganwa ryahariwe umwigeme w'akaranga mu Burundi kandi w'incabwenge ariwe twita Miss Burundi 2021. Turabakengurukiye kubona mwitavye ubutumire twabahaye, kikaba kigaragaza ko mwebwe muradushinga no kubona umwigeme w'umurundikazi ateye intambwe kandi ateye imbere kugira ngo atogwe aserukire igihugu cyacu mu makungu ndetse no mu mico y'abarundi yamye iranga abarundikazi. Hari haciye ikiringo cy'imyaka ine iri higanwa rikaba mu gihugu cyacu kubera imvo zitandukanye. Muri uno mwaka rero twabonye ko tubasiza risubiye kuba, na cyane cyane twifuza ko ryoba ihiganwa ry'akarorero risumba ayandi mahiganwa yose yitangiye imbere mu kwitorera umwigeme mwiza w'akaranga w'incabwenge afise imigambi irashe, imigambi izoteza imbere igihugu cyacu kandi imigambi izoteza imbere umwigeme w'umurundikazi igateza imbere n'umukenyezi w'umurundikazi.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Uno munsi twatumiye Madame Dacia Munezero, akaba ajejwe kumenyekanisha amakuru yerekeye Miss Burundi. Madame Dacia Munezero, kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane kuba mwatumiye kandi munyakire mu kiganiro.
Abantu benshi baheruka kumva iyi nkuru yuko Miss Burundi igiye kugaruka, barabishimye cyane, barabyakiriye mu buryo butandukanye ko bari bayikumbuye. Ubanza ukatubwira muri make ishyirahamwe igihe bari giye gutunganya ibi bikorwa, ishyirahamwe SS Enterprise ni ishyirahamwe rimeze gute?
ishamwe rigiye gutunganya ibihigano ajyanye sponti umwaka 2021 ishamwe se entreprise risanzwe rikora mu byo gutunganya ibiteramo bitandukanye mu Burundi hama bakaba bamaze gukora ibiteramo byinshi binini aho batumiye abaririmbyi bakomakomeye bo ku nubwa nivo mpuzamakungu harimwo nk'abasanzwe bazi nka Fali Ipupa hariho Mbili Abel hariho na Diamond asigaye ari umuririmbyi akomeye cyane ubonye ku isi yose hakaba ariho n'uwa nyuma yaje mu 2020 yitwa Harmonizer abo nabo n'abaririmbyi rero bo ku rwego mpuzamakungu ishyirahamwe Ese Entreprise imaze kuzana ngaha mu Burundi kuva mwaka w'2017 gushyika ku ino saha rero ubu rero uno mwaka bakaba bashimye kunagura ihiganwa rya Miss Burundi mu myaka 2021
birumvikana ariko SS Enterprise ifise uburambe bwinshi mu bijyanye no gutunganya ibirori kandi ko bizogenda neza turabyizeye ko bizogenda neza ko bafisemo ubuhinga bwinshi abo Barundi cyangwa abo banyamahanga bamaze kuza mu gihugu cy'u Burundi twarabonye yuko ibirori batunganyije byari bidasanzwe none tutarinze gusubira muri kahise cyangwa ibyabaye muri kahise ariko kandi kuba wabifuza kumenya bimwe mu byatumye amahiganwa ya Miss ahagarara imyaka ine yose ubu ibyo bibazo byaba byarakemuwe
ihiganwa ryarahagaze imyaka ine hari habaye ibibazo munandi kuko ishyirahamwe ryo ryategura amahiganwa muri iyo myaka yahera n'andi mashyirahamwe atandukanye bagiye baragira ingorane tutazi icyo zapfa ko mu bisanzwe ariko wasanga niko abamisi byanze ko babandanya cyane abari batowe muri icyo gihe batashoboye gufata mugongo uko bitegekanijwe mu nyuma rero biratuma iryo shyikanwa rihagarara kuko abari baritunganije muri uwo myaka ahera mu 2017 yari niyo Miss Burundi ya nyuma adashobora gutorwa mu yindi myaka umva rero barabuze uburyo barabuze ingene babandanya gushyika ku ino saha rero ntibwari bwasubire gutunganya iryo higanwa niho rero ishyirahamwe Entreprise uwo mwaka ryavuze ati u Burundi nibwo bandanya butagira ubuserukira dufite umuminsi amaze imyaka ine ari ku ngoma ati reka dutore uyundi yosubirira watowe mu 2017
nk'uko tubisoma mu matangazo atandukanye muzokorana n'ibisata bitandukanye bya leta mu gutunganya aya mahiganwa bamwe baribaza niba iki gikorwa koko cya Miss Burundi cyaragiye mu minwe ya leta cyangwa koko kiri mu minwe y'iryo shyirahamwe ryigenga
oya iri higanwa riri mu minwe y'ishyirahamwe ryigenga SS Entreprise leta yaje kumufata mu mugongo kuko urazi kugira ngo utunganye ikintu mu gihugu kandi gihamagarira intara zose uteza kuronka uruhusha bwa mbere na mbere ubwo uruhusha mva rwatanzwe n'ubushikirangaji bw'ubutandaji amahinguriro hamwe na n'igisata cy'ingenzi niyo barabahaye uruhusha muri Ese Entreprise bashobora guhitunganya hama ikigo ishyirahamwe by'umutambukanyi umukuru w'igihugu wacu OPEDAD na ryo ryarashimye kudufata mu mugongo nyuma y'uko Ese Entreprise yasabye iryo shyirahamwe rya OPEDAD ko bodufata mu mugongo baremeye rero avuga ati ego OPEDAD dufata mu mugongo iri higanwa rya Miss Burundi 2021 niho rero mwahavuye mubabona ku uwo munsi inama yo gutanga udushese icyo higanwa byabaye tariki zibiri z'uku kwezi kwa kabiri.
Ubu none intumbero nyamukuru SS Enterprise n'abayishigikiye bihaye n'icyo bifuza gushika ko ku mwigeme w'umurundi kazi n'igihugu cy'u Burundi muri make niki
ishyirahamwe SS Enterprise kanabarishigikiye bashaka yuko umukobwa w'umurundi kazi atera imbere kandi cyane cyane ashyira ishusho ry'u Burundi byiza mu makungu kuko tuzotora umukobwa mwiza w'ubwenge mwigeme mwiza w'ubwenge yubaha kandi agendera akaranga ku Burundi n'imico y'u Burundi ku buryo ngo ahazoja hose kuguserukira u Burundi bazovuga bati abarundi kazi bameze uku babitonda ni beza bafite ubwenge nicyo dushaka cyane cyane muri iri higanwa kandi gutegere umwigeme w'umurundi kazi nuko uwo mukobwa azotorwa tuzomufasha gushyira mu ngiro imigambi azoba afite kandi iteza gufasha abandi bigeme b'abarundi kazi umva hari igihe azotanga n'indi ashobora gukorana haba n'ikigo OPEDAD haba n'ibindi bisata byo muri leta umva dushaka gushyiramo ingufu bishoboka kugira by'ukuri uyu mwaka utandukanye n'indi myaka aho aba Miss Burundi batogwa wasanga kenshi biherera kuri finale ugasanga ntibagiye bafatwa mu mugongo cyane mu nyuma umva rero ugati uyu mwaka n'indi izokurikira yuko umukobwa w'umurundi kazi azotogwa by'ukuri uzobona yuko ariko arateza imbere abakobwa abakenyezi ariko n'igihugu cyose ugati by'ukuri hari umwigeme aserukira u Burundi ntitumwibuke gusa uwo munsi wa finale yego.
None ibikorwa by'urubanza byo byifashe gute icyo muriko murashyira imbere cyane cyane nk'abajijwe kumenyesha amakuru y'aya mahiganwa icyo mushyira imbere ni ikihe abantu bomenya
ego muri iki gihe turi mu kiringo cyo kwiyandikisha kidatanguye ujya munsi hatanguzwa iri higanwa teki zibiri bikazoshika itariki 25 z'ukwa kabiri uretse ko turahimiriza duca mu binyamakuru bitandukanye duca ku mbuga ngurukana bumenyi ari Facebook ari Twitter cyangwa Instagram hose tugenda turacaho dushyira na WhatsApp itubwira n'abantu kububwira abigenewe abarundi kazi biyandikishe ku bwinshi kugira ngo hazovemo umwe ashobora guserukira u Burundi urumva nicyo turiko turakora kandi turakorana n'inzego zo mu gihugu ababura amatari ko bari baje ujya munsi dutangura kugira bahimirize abenegihugu batwara umva cyane cyane abigeme kuko nibo biyandikisha bakababwira ko bo kwiyandikisha rero muri iryo higanwa baserukire u Burundi bwacu.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Nemuzo kwakira abigeme bashika kuri bangahe, hariho abasanzwe baserukira intara zabo, no kuvuga yuko nabandi basanzwe abigeme basanzwe badaserukira intara zabo nabo nyene bazoshobora kuja mu mahiganwa, muzokwakira abangana bate?
Oya, nta gitigiri twashizeho, twebwe tuzoraba iryo tariki ya 25 zishitse abasabiyandikishije, hanyuma cyatutangwa kuraba dufatiye ku bisabwa
tatura abarelo ababikwije kada usangwa rero kugira ama selection ko novuga itambo bya mutundira diranzize
niraza ko bavuga ngo na majonjo
kaduka ngo gucagura abakije ibyangombwa kuri aba bazu babiyandikishije mu ntara zitandukanye yego kuri cyo kandi tuzo baje kwiyandikisha tuzogenda mu ntara za ruguru kuraba basangayo abazo babiyandikishije dusanga ati uyu yandikishije kwa igitega canke hehe cha tugenda ko hariho intara zine twavuze ko tuzogenda gucagurira yabigeme hariho igitega muri centre hariho Makamba muri sud muri nord hariho Ingozi amarero na Bujumbura aho seho tuzoca kugira ngo turaba abakobwa bazoba biyandikishije bavuye mu ntara zo hagati mu gihugu ego igisigaye tuzogifata tugereranije ku bantu bazoba biyandikishije
Radio Ijwi ry'Amerika isanganiro Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho kuri uno munsi wa kabiri turiko turaganira ku rubanza amahiganwa ya Miss Burundi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe nyuma yaho aya mahiganwa yari yarahagaritswe imyaka ishika kuri ine ariko agiye kunagugwa akaba agiye kuyoborwa n'ishyirahamwe SS Enterprise. Umutumire wacu uno munsi ni Madame Dacia Munezero ajejwe kumenyekanisha amakuru muri iri shyirahamwe no muri bino bikogwa. Madame Munezero, urubanza nyamukuru none mwaramaze kurutorera umunsi n'ikibanza nyizina.
Umunsi twarawutoye ni tariki 10 z'ukwa kane ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe turacyakirondera kugira ngo tuzotore cyiza cyane kandi cyorohereza benshi ubu rero ko tukiri mu ntango ikibanza tuzokibamenyesha hegereje ariko itariki ryo turayizi ko ari itariki 10 z'ukwezi kwa kane ego atahindutse murazi yuko ntawuzi ibintu rero bishobora guhinduka ariko twebwe itariki tumaze gushyiraho ni itariki 10 z'ukwezi kwa kane 2021
nk'uko rero urabivuga ubu muri mu gikorwa cyo kwakira abiyandikisha muri ayo mahiganwa muraba ko bakwije ibisabwa utubwira muri make cyane abari ko barabumva bipfuza kwiyandikisha hasabwa iki muri rusange kugira ngo umwigeme yiyandikishe
ibisabwa kugira umukobwa yandikishe muri iri higanwa ateza kuba ari umukobwa ari umwigeme akaba cyane ari umurundi kandi afite icyemeza urumva ikarata ndangamuntu akaba azi kuvuga neza ikirundi n'igifaransa akaba yarahejeje amashuri yisumbuye kandi afite urupapuro rw'umutindo rubyemeza akaba afite kandi imyaka iri hagati ya 18 na 25 ibiro ateza kuba atarenza 65 hama uburebure akaba afite uburebure butari munsi y'imetero n'amasantimetero 65 kandi uwonye yandikishije ategerezwa kuba atari baruka canke yarubatse ugwiwe kandi uwo mu yandikisha ateza kuba yitunganije neza adakurikiranwa n'ubutungane ibyo bavuga mu Faransa casier judiciaire vierge
ego no kuvuga yuko bazoza bitwaje izo mpapuro zose zerekana ibyo byose mu kwiyandikisha
mu kwiyandikisha ubusinyo hari uburyo bubiri hariho guca ku mbuga ku rubuga ngo rukana rumenyirwa Miss Burundi ariko wezi tatu akaburungu Miss Burundi akaburungu com utubona aho baca mu kwiyandikisha ukazura bandanya wandikiza amatazirano imyaka ukaca bo mu Gifaransa bavuga uteresha ibyo byose ari urupapuro rw'umutindo ari ikarata ndangamuntu ari photo passport hama ariko ugenzura bikurikiranya uciye kuri ku rubuga ngurukana bumenyi rwacu ariko naho utabishobora twaragize n'ubundi buryo cyane cyane kugira dufashe abari hagati mu gihugu aho bashobora guca kushira hamwe yitwa volcano yunguruza abantu bakagenda ku biro byabo bakazanaho amafotokopi y'ibyose twavuze karangamuntu diplome niyo photo passport hamukacha wandika ko nimero de telefone kugira dushobore kuronka aho tugutora kugira tubafashe amakabirungika bakabishaka kuri volcano twe tukabyitorera rero twashatse gufasha nabo bose byogora ukoresha internet cyane batoronka internet kuko poste ntiyashika internet mu gihugu kandi dushaka yuko abakobwa abigeme bose bo mu gihugu byakica atari abi Bujumbura gusa boba bafite internet dushaka ko bose biyandikisha cyo twabaciye duca kuri ubwo buryo bwa kabiri kuko borungika ibyo bibaranga kuko arungite fotokopi ya karangamuntu yiwe yatubona ko bya bindi byose izina amasezerano imyaka afite hama mu nyuma yaho tugashyira ko rero n'iryo karata n'iryo nje gipapuro cy'umutsindo na foto pasiporo yiwe
simvikana ariko muri ko muragerageza cyane korohereza umwigeme wari we wese cyane cyane nk'uko mubivuze uri hagati mu gihugu kuko twarabonye yuko unyaye mahiganwa aritabirwa cyane mu ntara zitandukanye ayo mahiganwa ya Miss ratanguye kwibonekeza cyane hama mu bisabwa nta mafaranga asabwa kwiyandikisha
oya nta mahera dusaba yo kwiyandikisha ni kubuntu
aya mahiganwa wavuze ko muzogira umunsi nyezina uzoba ari ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane cyumvikana umengo ni hafi cyane nta makenga mwa mufise y'umuvyo kwitegura cyane cyane ko mahiganwa nk'ayo usanga afise amajonjora ayo bita ama preselection ayo yoyo azoba canke muzogira urubanza nyene nyezina ubwo munsi ugutora
oya urumva leko benshi barabasizo mwiko yo bari hafi ariko icyambere na mbere hoho hagize igihinduka tubonye ari ikintu hinduka turashobora kongerereza ariko ishyirahamwe ese santropise risanzwe rimenyere ku gutunganya ibiteramo nk'ibyo reka ahubwo ngire ko ndakubwira nk'amatariki makuru makuru inge nadokurikirana kugira wumve nizoshika kuri iryo tariki ya 10 z'ukwezi kwa kane mu nyuma yaho kwiyandikisha bizohera itariki 25 atagihindutse azocaba nk'iminsi itatu yo y'imbere y'uko kwezi kwa kabiri guhera turabe abiyandikishije kuri internet cyangwa ayo madosiye aja baruguru hama mu nyuma rero seleksiyo ya mbere izoba kuva itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu gushika itariki 5 cyane cyane hagati mu gihugu niho tuzogana tuca igitega za ntara zose navuga igitega Ingozi na Makamba abakobwa bazaba biyandikishije baze tubarabe tubapime ibiro tubapime ubwa burebure hanyuma rero mu nyuma abazaba batowe aca bindi iyindi togwa tariki hagati y'itariki 6 n'itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu dutangira gutegura iryo togwa rya kabiri zoba tariki 9 na 9 niho hazoba deuxième casting mu nyuma rero hagati rero y'itariki 10 na 18 hazoba hariho mu gifaransa bavuga ati ama séance ya coaching y'abazoba babaye selekisiyone bizomara iminsi 8 umva ni kubigisha gutambuka neza bigisha kwishura imbere y'abantu itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu niho hazoba demi finale yabo bakomita tukuremwo abigeme 18 baza muri demi finale mu nyuma rero abazo 18 batwaye demi finale batowe muri demi finale badusubira kwigishwa neza rero kumva ariko baregereza ihiganwa nyezina bizoja hagati y'itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu gushika itariki 2 z'ukwezi kwa kane niho hazoba ayandi kwigisha bagende gutembera hagati mu gihugu mu yetu fisik kugira batangure zifotoza kurata igihugu mu mafoto abo 18 bazaba batowe munyuma rero igikorwa cya nyuma kizoba itariki 5 hagati y'igitariki 5 n'itariki 10 bazoba bootcamp bwenyene mukirindiro kivuga bazoba mu mwiherero niko novuga imbere ya final iyo rero uwo mwiherero azoba ari uwa nyuma abo bakuba 18 bazaba batowe muri iri demi finale baba impanuro za nyuma azaba afite abakoci benshi batandukanye arabibigisha gutambuka arabibigisha kuvuga abagira sport abibigisha gutamba ikirundi kubera bazotamba ikirundi ku munsi wa finali kugira berekana akaranga k'u Burundi by'ukuri ko na bigeme abazotogwa bazoba bashaka kwerekana akaranga n'imico y'ikirundi rero bazokwiga gutamba reka ni byinshi bizobera muri iyo minsi azoba ari kubarigishwa bari mu mwiherero rero itariki 10 rero baca baja muri finali ya nyuma abo 18 azoba batoye muri demi finali bumva rero ukuntu bizogenda bikurikirana twashatse yuko byogenda gutyo twifuza yuko bizogenda gutyo kandi twizeye neza yuko aya matariki twafashe azogenda neza bizogenda neza
none nko kubigeme bari basanzwe baheruka gutsindira ayo mahiganwa y'amamisi mu ntara zabo hari abiyumvira canke bibaza niba bobo ubwo automatic macanye ubwo nyene bazoca bitwa yuko bobo basiruka intara zabo nkuheruka gutorwa igitega Muyinga Ngozi abo basanzwe ari abamisi bobo nabo nyene bazoja mu mahiganwa canke bazoza basiruka intara zabo
hari abigeme turabugurira imiryango bazokwiyandikisha nk'abandi bigeme bose barimo bashaka kwiyandikisha higanwa muri minsi buhundi 2021 nabonye baronka ayo mahirwe kumva ntibo kwinjira uko nyene kandi atari twebwe twari twatunganije ayo mahiganwa batsindiyemwo ngira ibisabwa byabo atari byo twebwe dushobora kuba dusaba muri iri higanwa rya minsi buhundi ariko imiryango iruguruye twarababwiye yuko boza kwiyandikisha mbese baratangwe no kwiyandikisha bamwe muri bo hari abo twabonye batangwe kwiyandikisha kuri kurubuga ngurukana bumenyi rwacu rwa Miss Buhundi rero n'ubunye turashoboye kubahamagarira bifuza guhiganwa muri higanwa rya Miss Buhundi 2021 bo kwiyandikisha tuzobakiriza yombi
none nk'iri kuravugana n'abantu ubabwira ko amahiganwa ya Miss yagarutse yatanguye babyakira bate muri make habari ngaho mu Jumbura canke no mu gihugu hagati abigeme bariko babyakira bate canke kumbure n'abavyeyi babo n'abandi benshi mu gihugu bariko babyakira gute
babyakira neza barabirindiranye igishika cinshi kuri ubu bwa mbere haraci imyaka 4 atamishi Burundi iba kandi ugasanga n'andi mahiganwa ariko araba hama harimwo ingorane hirya no hino barabinzanye igishika yuko Miss Burundi nizogenda kandi bifuza ko izogenda neza barabonye ingene yatanguye ujya munsi tuyitanguza ko hari abanyacyubahiro benshi baje gushigikira Miss Burundi basanzwe bazi ishyirahamwe SS Entreprise ko yamitegura ibiteramo bikomeye kandi bikagenda neza ntihagire uwidoga n'umwe umwaka w'2017 bazana abaririmbyi mpuzamukungu ntihagire ugenda yidoga ati jewe ndafashwe neza barero ababibonye nko ku ma réseaux sociaux dati ikintu kirimwo ishyirahamwe SS Entreprise aho tuyizeho ko izogenda neza kita kandi cyane cyane gishyigikiwe na n'ishyirahamwe ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu petade n'ubushikirangange butandukanye bwa ati biteza kugenda neza ko abo bose barigiyemwo umva rero urabye neza bariko bariyandikisha ku bwinshi abigeme babishaka kugira nabo baje muri rihikano kubera bari barinyotewe imyaka yari yaciye ni myinshi.
Mwaba mwaratanguye gutumira abaririmvyi abazoteramisha abantu ubwo rubanza ruzoba rumeze gute canke murashaye mu myiteguro abantu barifuza kumenya bati ninda zoririmba ninda zotamba abasaha bazoba bahari ni bande?
Unye turacari mu myiteguro ntitwohita tuvuga ngo umusaza azoririmba muri finale. Unye turacari muri ico kiringo cyo guhimiriza abantu biyandikije ku bwinshi hanyuma twavance babone ingere demi finale igenda hanyuma urumva ibintu ubivugiye rimwe ntanuzeye nubwo gusa na suspense tubira kuhaba uburyohe ucamuheza uvuga ibintu icyarimwe ariko rero urumva tuvuga tugenda buke buke tubabwira ati ubunye murabonye ese satubwizi bifashe mu ntoki turashyikiwe n'abanaba muzoba mubona nyine bizogenda nk'uko babonye ibirori byo gutanguza irihiganwa ngene byagenze neza baravuga ati ibikurikira hoho rero bibigenze gutya anya ari gutangura bikurikira azoba ari byiza gusumba.
Hama none uzotsinda azohabwa iki mu mutegekanyije iki uretse kumbure n'ibindi ushobora kutubwira byo guserukira igihugu n'ibindi azoshobora gukora bikamufasha mu buzima bwiwe muri kazoza azoronka iki nk'umudari cyangwa nk'agashimwe uzotsinda?
Utotsinda nka Miss Buhundi uyu mwaka w'2021 azoronka umuduga mwiza cyane azoronka umushahara kuva atanguye ari Miss Buhundi gushika azoheze akaba ari ubwa mbere bibaye muri aya mahiganwa kubera ikindi gihe baronka ubushima ubwo nyine ntibasubira kuronka ikindi kintu mu nyuma ariko twebwe twashimye ko azoronka umushahara ukwezi ku kwezi uzomufasha mu kurangura iyo migambi no kwifashisha wenyine kandi azokurigwa n'ishuri. Mwumvise yuko mu bisabwa uteza kuba wahejeje amashuri yisumbuye bivuga yuko ugira utangure cyangwa usanzwe wiga mu mashuri universite rero umwaka azomara ariko ari Miss Buhundi azorihigwa amashuri ari ngaha i Burundi uvuga ngo universite ayiga ngaha i Burundi ishirahamwe ESSANTOPIS izomurira amashuri uwo mwaka wose azomara ari Miss Buhundi.
Hari n'ibindi muba mutekanijwe kumvure byo guserukira igihugu hanze mu makungu uretse uko kuzoba ari karakorera iyo programme cyangwa projet umugambi wiwe azoba afise?
Ego tuzomufashamo cyane cya mbere nuko tuzaraba ku mbuga ngurukana bumenyi ko hari amahiganwa akomeye atanguye ashobora kwiyandikishamo ko ari gisanga ari amahiganwa aba abarundikazi ugasanga ntibayamenye kandi bashobora kuyagira. Tuzoguma turi maso tuzoshobora ko hari amahiganwa ryatangure hama dumufashe kuronka impusha uburyo bwo kugenda guserukira igihugu muri ayo mahiganwa. Bumva turifuza by'ukuri ko uwo azotuga umwaka azoshika kure ashikane n'igihugu cyacu kure.
Abazoba bari mu bazotora cyo twakwita jury bobo mwaba mwarabateguye abantu baba babazi bo bari bande?
Yani ubunye ntiturabavuga amazina tuzobavuga amazina muri iyi minsi iri imbere duhejeje gutora ikiringo cyo kwiyandikisha giheze hageze rero yuko babatangura gutorwa niho tuvuga amazina y'abazoja muri jury kuko ubavuze kare birashobora gutangura gutera ibibazo bavuga ati urantorera naka narumvise kuri muri jury umwana wanjye yariyandikishije nuko rero nicyo tuguma dushaka kurindira baheze kwiyandikisha hama tubavuge mu nyuma.
Ni ukwirinda ka mwana wa mama
ubavuze kare kivuga ati umwana wanjye yanditse uraraba umutore nibyo nanjye nibyo dushaka kurwanya.
Ego dusozera rero madame Munezero wo kongera ukabwira abigeme aho bashobora kwiyandikisha muri make nijo bakeneye kugira ngo batangure baje muri rihigano.
Umva twashaka gusubira guhimiriza abigeme bo barundi kazi bose bariko batwumviriza bari hagati y'imyaka 18 na 25 kandi bahejeje amashuri yisumbuye yuko bukwiyandikisha kaba bafite ibiro bitarenga 65 bafite uburebure bw'imetero n'amasantimetero 65 batajya munsi y'izo metero biyandikishe ku bwinshi bashobora guca ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Miss Buhundi wezi tatu akaburungu Miss Buhundi akaburungu com cyane bagashobora gusiga ibibaranga akaba ari byo fotokopi akaranga muntu fotokopi y'urupapuro rw'umutsindo hamwe na photo passport ku biro bya Volcano bibegereye amatwe tuzobitora kandi ntibibagire ushira ko nimero za telefone zabo kugira ngo turamutse tubakeneye dushobore kubaronka bitagoranye. Rero banyaragase biyandikishe murumva yuko itariki 25 zitari kure cyane ntitwifuza ko hari n'umwe yosigara inyuma itariki 25 z'uku kwezi nyene kwa kabiri niho tuzaba duhagaritse kwiyandikisha. Rero tubabarindiriye n'ubweze twizeye yuko bazo kwiyandikisha ari benshi.
Kumbure kugira ngo byihute hari abashobora kuba bifuza kubahamagara ku murongo wa telefone kugira ngo babaze ibibazo canke bumva yandi makuru, hari telefone mwategekanije abantu guhamagara ko kugira ngo baronke amakuru?
Ego bashobora gutelefona ku nimero 76 amajana 79 kasubiremo 76 amajana 79 amajana 99 canke bakandika batelefona ku nimero 22 25 31 ubusa 8 22 25 31 ubusa 8 izo nimero bashobora kuzisanga ku rubuga ngurukana bumenyi rwacu bazo zisangako cyangwa bakarunga kuri email yacu byose byanditse ko kuri ntozeye kuri site web yacu ni kuri site web yacu nayivuze email yacu ni missbuhundi@gmail.com niko nayisubiramo musha kwandika email ni missbuhundi@gmail.com.
Murabyumvise rero muraronse amakuru menshi ashobora kubafasha kwiyandikisha mwihuse cyane muri rihiganwa rya Miss Burundi umwaka w'2021. Mwari mwumvise ko twariko turaganira na madame Dacia Munezero ajejwe amakuru ya Miss Burundi. Murashobora kumushikira nawe nyene mu buryo butandukanye kugira ngo abandanye abashikiriza amakuru kuri rihiganwa rihambaye, irihiganwa rigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi uyu mwaka mu kwezi kwa kane. Madame Dacia Munezero, wakoze cyane gufata akanya ko kuganira n'Ijwi rya Amerika kuri aya mahiganwa ya Miss Burundi.
Ego murakoze namwe kuba mwatwakiriye kugira tubashikirize amakuru ajyanye n'iryo higanwa rya Miss Burundi 2021.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Ikindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Now it's a good to me. ukurikirijwe ijwi ry'Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri iki gice cha kabiri cy'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi tujye kubashikiriza amakuru yerekeye ikigo kiri mu ntara ya Kirundo ku musozi wa Nyange Bushaza hari ikigo cha Alvisef twubahane kirwanya ibikorwa bibi bikoregwa abakobwa n'abagore nko kubafata ku nguvu mugenzi wacu Veniste Nshimimana yaganiriye na Pasteur Godebert Manirakiza umuyobozi w'ishyirahamwe Alvisef twubahane atangura amubwira uko iryo shyirahamwe ryavutse n'ibikorwa byaryo
ishyirahamwe Alvisef twubahane ishyirahamwe ryiyemeje kugabanya amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane aturutse ku ihohoterwa hanyuma iryo shyirahamwe rikongera rikagerageza kugira ngo riteze imbere n'abanywanyi cyangwa n'igihugu mu dukorwa tumwe tumwe tw'iterambere mu ntumbero y'uko nabo nyene bakorewe ihohoterwa bashobora kuronka uko bafatwa mu mugongo habonetse uburyo bwo kubafata mu mugongo
nimudusobanurire mukora gute mubigenza mute kugira ngo mushobore kurwanya iryo hohoterwa rikorerwa abategarugori
iryo hohoterwa ukuntu turwanya mu kwigisha inyigisho zo kwigisha ababa bakorewe iryo hohoterwa hamwe n'abandi b'imboneza zo mu gihugu nk'abaremesha kiyago cyangwa abantu baserukiye abandi mu bintu ibyo aribyo byose kugira ngo tubahimirite kugira ngo bate baratabariza abahohoterwa mu kubatabariza rero ni ukubajyana kwa muganga hakiri kare kugira ngo babapimishe indwara zifatira mu bihimba by'irondoka bashobora kuba baciye bandurira bongere babatabarize no mu nzego z'ubutungane mu gihe ari nkenerwa rero turakora ihimiriza hanyuma si ibyo gusa iyo hariho abahohotewe naho tukabamenya turahita na twebwe tukabajyana kwa muganga tukabanyarukiriza kuko benshi uca usanga bikumira cyangwa bafise ubwoba cyangwa bafise isoni zo kuvuga ibyabaye n'ishapfu mbega numva n'ubwoba bucanze n'isoni mbere n'ishapfu ibyo bakorewe bagaca bumva bihebuye bakumva no kujya kwa muganga umengo si ngombwa umengo bihebye ko bagaca babivamo rero tukabaremesha iyo batwituye tukabashikana cyangwa iyo tumvise aho byabaye tukabashikana mu nzego zibijejwe z'amavuriro bakabatunganiriza bakabasuzuma bakaraba ko hari icyononekaye urumva tumubashikane kwa muganga niba aca amenya ibyo akwiye gukora bibaye ngombwa kandi turabajyana no mu nzego z'ubutungane kugira ngo nabo nyene babatunganirize
abo bategarugori mwatabaye nabo mutabara mubona bari mu kihe kigero n'abana bakiri batoya mbese n'abamaze gukura bari mu kihe kigero
baracanze harimo n'abakuze usanga abakuze n'abakenyezi bakuze usanga harimo n'inkumi usanga harimo n'abana ariko abana rero usanga kenshi aribo benshi abana bato bato usanga barimo ariko rero hari n'ikindi tubireka turabona ko umengo hariho n'abagabo bahohote rimwe na rimwe ariko akenshi n'abakenyezi
iyo uvuze ko hariho n'abagabo bahohoterwa n'abagabo bafatwa ku ngufu nabo n'abagabo bakubitwa n'abagabo bahohoterwa kabuki ku buhe buryo
hariho abagabo bahohoterwa cyane cyane nk'aba bana b'abahungu bari mu ibarabara nibo tumaze kubibona ko cyane cyane ntabajya bari mu ibarabara usanga bibera mu isoko ugaca usanga bagenzi babo barabahohora
none aho ngaho ku musozi wa wanyange bushaza muri komini ya Kirundo abaturage ndetse n'abategetsi bakiriye bate icyo gikorwa cyanyu cyo kwiyemeza gutabara abagore ndetse ngiye n'abagabo ko nabo mu batabara abo bose bagirirwa ibyafura mbi
icyo gikorwa baracyakira neza abo duhora twitura barabatwakira yetse ko muri iyi minsi ibikorwa bikorwa byinshi aho twari ko turabikora umwanya wose tubikoze bahora batwakira neza kuko barabyumva kandi baratunganiriza abakorewe ibyo byafura mbi bahora batwakira nko kwa muganga dufate tubajyana kuri hopitali Kirundo ku bitaro bikuru byo mu Kirundo abaganga bahari bahora badutunganiriza bakabavura bakabaha imiti bakabapima yego ndetse n'abo mu nzego z'ubutungane nabo nyine bahora batunganiriza rwose
hari inkunga igaragara muhabwa na leta muri kino gikorwa cyanyu
mu by'ukuri ishyirahamwe ryacu riramaze igihe ririko rirabikora haravutse n'andi mashyirahamwe mbere yandi akora nk'ibyo nyine tugafashanya leta rero yatera inkunga igihe cyose urumva bikenewe kandi byihutirwa bahita bakabidufasha kandi niyo twituye abajejwe intwaro nabo nyine barabidufasha
kugira ngo mumenye ko hari umuntu wahohotewe n'abaturage babajyakara bakababwira batari umuntu hariya wahohotewe cyangwa se yaza basanga akabitabaza ati ni muntabare narayihohotewe bigenda gute
ukuntu tubimenya ni uko hariho abantu b'amashyirahamwe yandi dukorana ari mu makomine rero urabona ko twese turi ku mugwa mukuru w'intara hari hayandi mashyirahamwe ari mu makomine yama bisata byacu cyangwa n'andi mashyirahamwe ukwayo rero ayo tuguma dukorana turavugana ku mwanya ku mwanya ku byo baba bariko barakora rero iyo habaye ikibazo kihabaye hirya no hino kubera tuba dufise abanywanyi b'ishyirahamwe n'abandi baparteneri ni ukuvuga amashyirahamwe dukorana baraheza bagaca barungika abantu mu gihe bitashoboye guherera hariya iyo baherereye mu ikomini ngo babavuze kandi ko bikenewe ku byino baca babarungika tugasa tubakira hano ku mugwa mukuru w'intara bobo abakorewe ayo mabi bobo biranabagora kwifuye inzego si cyane babyifuye ariko kubera bafite n'abaremesha kiyago bo mu buvuzi bari mu bisata by'ubuvuzi bitandukanye bari mu misozi mu mihana bari mu ku makora y'ine ya rusasuma abo rero ikintu cyose babonye barahita bakamenyesha amashyirahamwe asanzwe abikora iyo rero abo baremesha kiyago babonye abahohote niyo bose bagenda kwitura ishyirahamwe kanaka ribikoramo hanyuma twese twese tubimenya tugafashanya
none se uretse gufasha abo bakorewe amabi ni iki kindi mukora ndashaka kuvuga nko kwigisha nabo ngabo bakora mabi kugira ngo bareke izo ngeso mubageraho mute
abo bakora izo ngeso rero biragoye kubabona wamenya uko bakoze icyo nyine ubundi bafashweho bagaca babafunga kandi muri rusange turigisha abanyagihugu bose tuciye mu mboneza mu mihana mboneta abantu b'abariteri tugahita tukabigisha kubafasha abakorewe ibyo cyane tukabigisha ingaruka mbi ziri mu ihohoterwa rikorerwa abakenyezi tukabigisha imyifato nziza ibereye imyifato runtu y'uko umuntu yo kwifata kugira ngo areke guhohotera umugenzi we yego hamwe n'inyifato yo gutabara inyifato runtu kugira ngo ntibahohoterane kubigira ingaruka mbi zijyanye n'amabi akorerwa abakenyezi hamwe n'ingene batabariza ababikorewe yego ni muri ico dukora muri rusange mu bijyanye n'ingene tuhimiriza abantu kurwanya duciye mu mboneza turi mu mihana itandukanye tugasubira tugakora n'ibindi bikorwa by'iterambere ibikorwa by'iterambere rero turakingira ibidukikije
Pastor Godbert Manakiza urumuyobozi w'ishyirahamwe Advisef twubahane mu ntara ya Kirundo kumini Kirundo ku mutumba wa Nyange Bushaza ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye nanje nje ndabashimiye urakoze bani bahetagi
murakoze namwe
bahetaga kabidufasha kandi niyo twituye abajejwe intwaro nabo nyine barabidufasha
kugira ngo mumenye ko hari umuntu wahohotewe n'abaturage babadakara bakababwira batari umuntu hariya wahohotewe cyangwa se aza basanga akabitabaza ati ni mu ntabare narayihohotewe bigenda gute
ukuntu tubimenya ni uko hariho abantu b'amashyirahamwe yandi dukorana ari mu makomine rero urabona ko twe turi ku mugwa mukuru w'intara hariho ayandi mashyirahamwe ari mu makomine yama na bisata byacu cyangwa n'andi mashyirahamwe kwayo rero ayo tuguma dukorana turavugana kumwanya kumwanya kubyo baba bariko barakora rero iyo habaye ikibazo kihabaye hirya no hino kubera tuba dufise abanywanyi b'ishyirahamwe n'abandi baparteneri ni ukuvuga amashyirahamwe dukorana baraheza bagaca barungika abantu mu gihe bitashoboye guherera hariya iyo baherereye mu ikomini ngo babavuze kandi ko bikenewe ku byimu baca barungika tugaca tubakira hano ku mugwa mukuru w'intara bobo abakorewe ayo mabi bobo biranabagora kwifura inzego cyane babyifura ariko kubera bafite n'abaremeshakiyago bo mu buvuzi bari mu bisata by'ubuvuzi bitandukanye bari mu misozi mu mihana bari mu kumakora yine ya rusasuma abo rero ikintu cyose babonye barahita bakamenyesha amashyirahamwe asanzwe abikora iyo rero abo baremeshakiyago babonye abahohote niyo bose bagenda kwitura ishyirahamwe kanaka ribikoramo hanyuma twese tukaca tubimenya tugafashanya.
None se uretse gufasha abo bakorewe amabi ni iki kindi mukora? Ndashaka kuvuga nko kwigisha nabo ngabo bakora amabi kugira ngo bareke izo ngeso mubageraho mute?
Abo bakora izo ngeso rero biragoye kubabona, aho wamenya ari uko bakoze icyo nyine ubundi bafashweho bagaca babafunga. Kandi muri rusange tubigisha abanyagihugu bose tuciye mu mboneza ati mu mihana mboneza abantu b'abariteye tugahita tukabigisha kuboza barafasha abakorewe ibyo cyangwa tukabigisha ingaruka mbi ziri mu mihohoterwa rikorerwa abafunzi tukabigisha imyifato nziza ibereye imyifato runtu y'uko umuntu yo kwifata kugira ngo areke guhohotera umugenzi we hamwe n'imyifato yo gutabara imyifato runtu kugira ngo ntibahohoterane kubiga ingaruka mbi zijyanye n'amabi akorerwa abakenyezi hamwe n'ingene botabariza ababikorewe niko ni muri icyo dukora muri rusange mu bijyanye n'ingene tuhimiriza abantu kurwanya duciye mu mboneza turi mu mihana itandukanye turasubira tugakora n'ibindi bikorwa by'iterambere. Ibikorwa by'iterambere rero turakingira ibidukikije aho duherereye cyangwa hirya no hino.
Pastor Godbert Manakiza urumuyobozi w'ishyirahamwe Advisef twubahane mu ntara ya Kirundo kumini Kirundo ku mutumba wa Nyange Bushaza ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye nanje nje ndabashimiye urakoze bani bahetagi
murakoze namwe.
kwisanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika. Yabaye isubizo cyacu. Mugutangi jambo uhanya jihuguyo. Yabaye isubizo cyacu.